kumugwa mkuru wa komine Mutaho ni kilometero 42 uvuye kumugwa mkuru w'isagara cha Gitega hari yauri abadasigana na bayiprona bavuye mu makomine ya Bugenda na Mutaho na makomine sekayise k'intambara y'igihumbi 1993 kuko yatumye aba mu makomine asibigwati by'abatutsi batekejwe izabo bigaragara ko benshi mu baca muri ayo makomine bakora muri ivyo bigwati bitwaje imibereho yabo batekeje izabo umwe mu banyagihugu ba muri iyo site yatubwiye ibyo babwirwa n'abanyepolitike bagendera kubijanye n'amatora y'imiride
ngo bakirukanye abazungu ngo bahora batuvugira ngo tumwe muri site ngo badusha batoye itegeko ry'uko shadu baduhungura ku nguvu ngo atakindi kintu na kimwe gisabwa niyo yaramuka duhemukiye afite imiryango nawe iri mu batekeje izabo azoba nawe yihemukiye
kuri izo mpungenge Abel Gashatsi umukuru w'umugambwe Iprona yahumuride
ni mwatora yego muzoha muto yahungo gutimba tayira hata mwinguri birazo na hende kuko muzoha muto yumutekano muzoha muto yikazoza kanyo na kimwondo kanyo
ku bwa Abel Gashatsi hari hageze ko Iprona isubira kurongora igihugu
harageze rero ko umugambwe w'adasigara Iprona usubira ku butegetsi nibyo haranyirije ngera ubutwaranira umukuru w'igihugu muratora yego maze muratora y'ibihumbi 2020 cinsuganye ntaheka Iprona iragisubirako nta bwoba n'igihe byogora na gato n'igihe byotugora nimuri bumbi tumaze umukuru w'igihugu tuzoronka icegera
Nao gasosi ndimo, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yamenyesha abari ngaho kwibaza Burundi bwagiye buracamo byatewe nabo yitaba PDC. PDC numwe mu migambwe yari ikomeye ku ntwaro y'abakoloni akaba ari n'umugambwe wahiganwa n'umugambwe Iprona aho PDC yavuga ko kwikukira ku Burundi hataragera.
Abagandaguye kwa gasore niyo bashatse gutuzamo amacakubiri yubwo amacakubiri nyina abo nabo ni baba PDC bashaka yuko umugambwe w'abakara Iprona bawugira ikira cyabo kugira abarundi bagume mu macakubiri ingorane zabaye muri iki gihugu cyose abadasigana ba PDC baje batwara umugambo wa sikari abo ba PDC nabo uno munsi bari mu migambwe yose bari muri Iprona gusa bari no mu yindi migambwe abadashaka amahoro bose bari kumwe n'abo ba PDC
ku mugambwe w'Iprona kabaye n'akajya gukorekana ku mugaragaro bamwe mu banyepolitike bavuye mu yindi migambwe bakinjira muri Iprona uyu ni umwe muri abo banyapolitike avuga ko yahora ari indongozi muri FNL
twebwe twahoze turi mu ndongozi tikomakomeye urwego rw'igihugu mugabo kubera yuko twasanze ibyo bavuga ku mugambwe w'adasigana Iprona bavuga yuko ari umugambwe w'abanyakibi umugambwe w'amacakubiri umugambwe w'abatutsi mugabo tugiye kubisuzuma twasanze atari byo twese twahisemo kwisubirira umugambwe w'abatogukuruza
gasosi ndimwo mu ijambo ryiwe yavuze ko baze biyitirira Iprona mu kwigisha oya nibafata wazoshengezwa imbere y'ubutungane Mutaho Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.